mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Nwazi basubiye guhendwa cyangwa nibahenduye mu buryo ubunaburiya kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo, ifashanyo ntizinda gutangwa hanze gutangwa amahera. Sumvikana ko ari ifashanyo yatanzwe na leta atamahera ayinda gutangwa.
Uyu ni Alain Tribert Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo mu gihugu cy'u Burundi aburira abanyagihugu bo muri iyo ntara kugaba ni nyuma y'uko umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Bugabira ajeje iterambere ari mu minwe y'igipolisi yagiriza kwaka amafaranga abanyagihugu abahenda. Izo nido turarigaruka ko handi hatumuze kuba hafi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye urubanza rw'umunyamakuru Robert Mugabe mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko imbere yo kuja ku muriri w'izo nkuru ndabaciriye ku masonga n'izindi ndabafitiye ntiriwe ndababwira mbanze ndababwire muri make ku murwi w'amenyeshamakuru bakora amatohoza bemeje ko Umurusiya akorera igisata c'iperereza ari umwe muri babiri boba baragerageje kwica Umurusiya yigeze kubasumira urusaku Urusiya mu Bwongereza hamwe n'umukobwa wiwe mu ntango z'uno mwaka biruko mu gihe ubutungane bw'Uburusiya bwo bwikomeje kwegeka ico caha ku Rusi ku Barusiya babiri barimo Alexander Petrov na Ruslan Boshirov kuba bagerageje kwica Sergio Skripal hamwe n'umukobwa wiwe Yulia bakoresheje umara mu gisagara cha Salisbury mu Bwongereza mu kwezi kwa gatatu igenekerezo rya kane. Abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko abo bagabo babiri bashitse ku kibuga c'indege c'i Londres imisi ibiri imbere yo gukora iryo bara basubiye mu Burusiya kuri uyu munsi nyene ku mugoroba. Uburusiya bwakomeje guhakana ko butigeze bugira uruhara muri uwo mugambi wo gushaka kugandagura aba uyu yahoze asumira urusaku Urusiya mu Bwongereza n'umukobwa wiwe Yulia. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yabwiye ishami mpuzamakungu ejo kwa gatatu ko yifuza kwicarana no kuganira na perezida wa Amerika Donald Trump kugira ngo bagerageze gutorera inyishu ibibatandukanya. Maduro asigura ko naho hari ibitandukanya Amerika n'igihugu ciwe ari ngombwa kuganira. Yabibwiye abagize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano mu nama bamazemo iminsi muri New York. Mwomenya ko Leta Zunze za Amerika zafatiye ibihano by'ubucuruzi igihugu ca Venezuela nyuma y'amatora Amerika ivuga ko yaranzwemo amanyanga na matora yatinzwe na perezida Nicolas Maduro. Ivyo bihano vyasinywe na perezida Donald Trump bihagarika ubucuruzi bw'ibikomoka kuri petroli hagati y'ibihugu byose uko ari bibiri. Venezuela gisanzwe kiri mu bihugu biza kwisonga mu gucukura no kugurisha ibikomoka kuri petroli. Kwera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cumi umukenyezi wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump azogendera ibihugu vya Afrika bine arivyo Ghana, Malawi, Kenya na Misiri. Melania Trump yabitangaje ejo aho yari ku cicaro c'ishamwe mpuzamakungu ONU i New York. Melania asigura ko ibihugu vyatowe kubera ko bikorana n'ishami rya Amerika USAID mu nzego z'ubuvuzi, ukurera abana, gukingira ibidukikije n'igisata c'ingenzi. N'ubwa mbere Melania Trump agendeye Afrika, perezida Trump aramutswe Amerika we ntarahunyuza ikirenge na rimwe muri Afrika. Ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 45, 31 na 41, ku mugoroba muca muja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva Ijwi rya Amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahi ikaze kiganiro cyacu tugere mu gisata cy'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iz'urubanza gumenyesha makuru Robert Mugabe yagize ibyaha byo gufata ku nguvu abana babiri b'abakobwa bavukana ubwo urubanza gumvirijwe muri senare y'ibanze iri Kicukiro ni Kigali mugenzi wacu Asumta Kabuyinu yabikurikiranye turi kumwe ku murongo wa telefone Asumta mahoro ngaho Kicukiro
Amahoro Diane
ubwo urubanza ruracumvirizwa nimba gumvirijwe kwagenze gute utugire ku muriri
Yego Diane nkuko bivuze urwo rubanza barutangiye mu kiko rwa Kagarama mu kiko rw'ibanze rwa Kagarama umunyamakuru Robert Mugabe aho aregwe ibyaha bitatu icyaha cyo gufata ku ngufu abana babiri b'abakobwa bava inda imwe no umwe akamutera inda no kugerageza gukuramo iyo nda ariko urubanza ntabwo rwabashije gukomeza kuko Robert Mugabe yavuze ko kuva yafatwa ari bwo bwa mbere abonanye n'umwunganizi we akavuga ko tigeze agira amahirwe yo kugira ngo babonane agasaba rero ucamanza ko barusubi ku rubanza akabanza agahabwa umwanya uhagije akunga akavugana n'umwavoka we
none yaba Robert Mugabe yaba uyo amuburanira amwunganira baratanga isango yagiye yibazo babahejeje kuvugana kugira ngo twumve rya rugo rubanza rushobora gusubira kumvihizo
nta sango batanze bo ahubwo umucamanza niwe yavuze ko urubanza koko bagomba kubona igihe ahubwo ubushinjacyaha bwo bwavugaga butese ko Robert Mugabe twagiye tumuha igihe kinini no kwitaba mu bushinjacyaha ariko bikagaragara ko atabyubahiriza bati twabwirwa n'iki ko azaba yubahirije noneho indi minsi mumuha Robert Mugabe aravuga ati ni njye ukeneye kurenganurwa nzabyubahiriza hanyuma umucamanza rero yanzura ko itariki ebyiri z'ukwezi kwa cumi ariko urubanza ruzasubukurwa hagati aho azaba yarabonye umwanya wo kuvugana n'umwavoka we
kuri ino saha tuvugana Robert Mugabe amaze kuva muri urwo rukiko yerekeje muri make Robert Mugabe kuva cageze ico caha arapfunze canke
arafunze yatawe muri yombi ku itariki ya cumi z'ukwezi agiye kumara iminsi 20 ningayo muri gereza arafunzwe yagumye nyine mu rukiko kuko imodoka itwara abagororwa itari yakaje ngo umutware ariko arafunze
hama uruhande rw'umuryango w'abo bana babiri bavukana rwari rwitabiriye urwo rubanza hari ico bashoboye kuvugana nabo
hari icyo nashoboye kuvugana nawe ariko bada ntafata amajwi navuganye na nyina w'umwana umwe akavuga ati ibi bintu byaratubabaje abana bo nta nubwo bari baje mu rubanza kuko nyina yambwira ko bahungabanye umwe rwose arimo gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere mu byo burwayi bwo mu mutwe ko yagize ihungabana rikomeye nyina rero akavuga ko ari ibintu byamubabaje cyane kuko na nyina cyo nakubwira nawe ni umunyamakuru avuga ati byarambabaje cyane kuba twarahemukiwe n'umunyamakuru mugenzi wacu gusa rero ibyo byose ni ukubitega amaso kuko ntabwo kuri kurajya ahagaragara ibyo byose ni byo Robert agikekwaho ntawamenye kuri kwabyo
kandi bavuga yuko umufungwa aguma ari umwera gushika yagiriwe n'ica urakoze Asumta Kabuyi gubandanye kurikirana iz'ubwo rubanza turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma ariko rero imbere yuko tuja mu ntara tubabwira izerekeye iby'amashengero ubu tubandanirize igisata cy'ubutungane mu Burundi aho muhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira neza na neza mu ntara ya Kirundo ajeje iterambere ari mu mino y'ubutungane kuva kwa kabiri ico yagirizwa sikindi nuko yaratoje amafaranga abanyagihugu abahenda ko azobashira ku ntonde z'abazohabwa imfashanyo y'amabati ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Elia Ntahimpera umuhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira ajejwe iterambere yahagaritswe n'umushyikiriza manza mukuru wa parake gamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo mu kwemeza aya makuru Alex Tebere Mutabazi uramatari w'intara ya Kirundo yabwije ijya Amerika ko yahagaritswe inyuma y'amakuru yabashikiriye ajanye n'imyidogo y'abanyagihugu bemerewe kujya ku ntonde z'abazofashishwa amabati amaso ahera mu nzira
tuzumbyana ko bari abenegihugu bidoga muri commune Bugabira ku mutumba wa Nyakarama ko baratojwe amahera n'umuhanuzi wa mustanteri wa commune Bugabira ajejwe iterambere ko baratojwe amahera ashika 50,000 ku muryango umwe akaba yari imiryango 15 yoba yavuga ko imaze gutanga ayo mahera akaba yavuga ko abemereye amabati ari kuri commune ariko bamaze kubona ko amabati barindiriye bakabura bataronkejwe ariho baba baraje kubivuga mu ntwaro muri komune Bugabira n'umuntu hatwati batabimenya tuca turahimiriza abajeje intwaro muri komune Bugabira yuko cyo kibazo bo gikura mu nzira
buramatari mutabazi avuga ko nyene gukurikiranwa yatoza amafaranga abicishije ku wundi muntu nubwo yabanje guhakana ibyo yagirizwa uwo muhanuzi wa musantire wa komune Bugabira yahagwe yemera gusubiza ayo mafaranga abayatojwe nkuko byemezwa na buramatari mu kurindira ko ubutungane bugira icyo bukora uwo mutware asaba komune Bugabira kubanza kubogoza mu mabanga uwo akurikiranwa n'ubutungane
be dusaba ko ubutungane mu ntara ya Kirundo guca uraba icyo amategeko avuga kugira ngo uwo muhanuzi wa musantire aje iterambere yagirizwa ako kabikabishe mbere benshi nicana umwese bita ko ari escroquerie naba icyo amategeko avuga kugira ngo ahanwe hisunzwe amategeko mu ntwaro naho ngira ngo n'inama ya komini igiye gukorana izokorana vuba ejo cyangwa hirya y'ejo tubasaba yuko boca bahagarika uwo muhanuzi wa musantire mu mabanga yiwe reka mbere mukurindira yuko yezwa cyangwa icyaha kimwagira babe baraba ko baramusubiriza n'ubundi kuko zumvikana yuko amaze guta icizere mu bene gihugu
ku ruhande rumwe mutabazi asaba abanyagihugu kwamabagabye kuba bahenda abajeje intwaro bafite ku gatima bakagabishwa ku rundi ruhande
mwene gihugu asanzwe kugyangara mu 50,000 ntaba habuze ibindi bintu abayishe yizeye ko azoroka amabati mbere bamwe bamwe bo bakaba bavuga ati tujye dushaka amabati dushaka amahera twajyageje kwibasigurira utera n'akamo ubwa mbere hoho abene gihugu kugira ngo nibaze basubire guhendwa cyangwa nibahendwe mu buryo ubona buriya kuko ayo mabati bababwira ko ari ifashanyo ifashanyo ntirinda gutangwa hanze gutangwa amahera sumvikana ko ari ifashanyo iyo yatanzwe na leta atamahera arinda gutangwa turongera duhantu abantu babyeje intwaro baba bafise akageso nk'ako ko gutoza amahera ku mfashanyo zitangwa izi cyangwa ziriya ko bo bivanwa bakabiheba cyane rwose ataraho naho ntituzobihanganira
kuva ahagariswe kuri uyu wa kabiri n'umushyikirizamanza mukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo Elia Ntahimpera umuhanuzi wa musantire wa komine ya Bugabira je rw'iterambere afungiwe mu gashoka parke yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo aho ariko arabarizwa n'ubutungane mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze na wewe urakenuye inkuru yaba bakunzi b'ijuru rya Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com tukiri mu ntara zigize u Burundi ndongozi za paroisse Musigati ni mu ntara ya Bubanza zirasaba leta y'u Burundi kuraba uko yofasha mu guhindura imibereho y'abayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana ni mu gihe mu kibano bavuga ko hashobora kwaduka icuka kibi kuko kubwabo bivuye muri ntunga kukudasangira imfungurwa abo bayoboke baze biya bavuga ko badashobora gusangira imfungurwa nabo basanze mu kibano mugenzi wacu Bubanza Diane Ndonse adufitiye inkuru ndende
Bimwe mu byo ukwemera kw'abayoboke bazebiya gushingiye ko harimo ukudafungura ifunguro izarizo zose ahanini bavuga nk'ibitegwa bya kijambere ibyo bavuga ko biba byimishijwe hambavu y'ibi bavuga kandi ko inkono batirungiye umunyu batayifungura ko kuko badapfuwo bariye abo ijwi rya Amerika ryasanze ku mutumba wa Masare muri komine Musigati iri mu buseruko bw'igihugu bavuga ko ari nayo ntambamye nyamukuru yo kudasangira ibifungurwa nabo babana uyu mugabo badasangiye uko kwemera avuga ko bishobora gutosikaza umubano
hagiye umuntu abugendera agasanga uri kurafungura ntagufungurira cyangwa nawe wagenda akagubona nti karibu ugafungura ucyusanga ejo cyamwegeye ejo bizanye icyuka ke urumva nta mwisanzura ubuhari ubu bumwe ntiwaba kibandanije kwa kundi
Ni mu gihe gusangira ku nkono imwe biri mu mico ikomeza ubumwe bwo mu kibano ciza c'abarundi byongeye bizana ingorane yo guteka inkono zibiri mu nzu kuba abana badasangiye uko kwemera ari naco gituma uyasaba ko bomenyeshwa ubwoko bw'umunyu abo bayoboke bazeri yabafungura
akwereye kwashaka reba twereke yakagunira bawuguriramo inyene kandi seko turagura kuwe kujya ko uramara turabana turaba kiri n'ijyange dusangire abana abamo yomba baraza kwa iwanje abamwe wacu bakazi wanje umva bigacha bingo no kuntu nanje no bagaburira ko injitsi wabo ni giza tu karibu mugambi baje ntiyihunda ntibaje kubera uwo mu
Aba bayoboke bazebiya bobo bavuga ko biri mwibanga cyo kwemera kwabo Ngabo Didier numwe muri bo
Nimba babwiye ko ari umunyi twebwe dushaka kuba tudafungura cyangwa se cyakubwanga n'uyu cyangwa suyu Oye mwe muvuga muti ataru uyu mutofungura n'uyuwe.
Ije nibanga ryacu n'ishuya kwikubwira ngo umunye n'uwica Yesu uyu. Ije nibanga ryacu.
Muramenye aho mugurira.
Nta nyene mu gihugu. Umunyugurirwaho abandi bose bawugurira mugabo hagisha gusanga hariho utuntu dutandukanye. Ni nacyo gituma rero navuze ko ari banga. Sishobora kukubwira ati ibintu bimeze kunuko.
Muntwaro bavuga ko atamatohoza barakora ngo bamenye ubwoko bw'uyu munyu. Hagataha patiri mukuru wa paruwasi Musigati George Ndagijimana abona ko inyifato yabo ishobora kuba ari ingorane yo mu mutwe kuruta iyo kwemera.
Jewe sinovuga ngo no kwemera abo babakurikirana zo bari inyigisho z'ukwemera kwabo bakurikirana nahubwo novuga ko baba bafise nakagorane mu mutwe tutomenye iyo ko bakaraturutse biragaragara neza ko bagafise kuko mu nyifato zabo urabona ko umuntu mutigera musangira n'ibyo muzimanya ntashobore kubifungura avuga ko bihumanye avuga ko ari bya shetani kandi twebwe abene gihugu twebwe abakristo tubifungura tukabona ko bitugiriye neza n'abantu bamaze kononekara mu mutwe
kubyivyo. Patiri George Ndagijimana asaba leta kubunganira mu bufasha baha abo bayoboke ba Zebia kuko ingufu zabo zisa naho zasenzwe.
Mu bisanzwe abayoboke bo kwa Zebia novuga ko ntibahungabanije gusaba umutekano w'Eklezia bahungabanije n'umutekano w'abenegihugu. Twebwe turagerageza ibyo dushoboye tukabatumako tukagerageza kubagendera mu mibano mito mito ariko ntibigera bitaba. Nibaza rero leta nayo yogerageza kuraba ubundi buryo yokoresha kugira ngo ishobore kubatuma ko cyanye gushiraho ibigo kujya kwa babana bo mwibarabara usanga begeranije bakabashira mu bigo bakabahereza indero bakabigisha ingene babwirizwa kubana n'ingene babwirizwa gukora kugira bibesheho nabo nyene navuga ko mu gifaransa c'est une menace de la société bareti bwirizwa kuraba ingene icyo kibazo gitorera inyisho.
Umutumba wa Masare usa n'ahari kambi yabo mubarenga 1,600 baherutse gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda kubwo kudakurikiza amategeko yaho. Icya kane cyabo kiri kuri uwo mutumba. Ibubanza Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
No munsi saa 10 mugenzi wacu Fide Niyongabo araza kugaruka ku kibazo cyo kuronka imiti mu farumasi atandukanye. Ushobora kuja mu farumasi ukayironka utarinze guca kwa muganga, hari ingaruka birimo. Niko bimeze ahuba byifashe gutyo iyo miti urayironka uracakoresha ya gakondo canke y'ikirundi. Uze kuba hafi saa 10 ico kibazo Ijwi rya Amerika kiraza kukigaruka ko. Ikiganiro ni wanyu mu ntara rimwe mashamwe adakiranira inyungu za politiki muri Congo, Force Vive pour la République Démocratique du Congo tabariza abanyagihugu mu gisagara cha Beni ni muri Kivu ya Majaruguru havuga umutekano muke biri mu itangazo ryo shamwe ryasohoye ku mugoroba w'uno wa gatatu. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu muri Beni Claude Ganza Mnyamagana.
Itangazo rigenewe abanyamakuru ubuyobozi bwa societe civile muri Kivu ya Majaruguru ya Republika ya Demokarasi ya Kongo bwashyize hagaragara rifite umutwe ugira uti ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abasivile muri teritwari ya Beni bukwiye guhagarikwa mu maguru mashya. Mu nyandiko y'amapaje atatu yashyizweho umukono na Perezida Engineer John Banyene Balingene na Madame Louise Nyota, Vice Presidente wa Société Civile Force Vive pour la République Démocratique du Congo, rivuga ko bamaze iminsi bakurikirana uko umutekano ukomeza kuba muke n'abaturage bagakomeza kwicwa. Ingabo za Congo zikorera muri aka gace ntizibashe guhangana n'umwanzi ubu butegetsi bwa Kinshasa busa nk'ubw'imyamaso bibera muri teritwari ya Beni, ndetse n'umuryango mpuzamahanga warabirengagije bikaba byaratumye abaturiye aka gace baheranwa no kwiheba. Uyu muryango uravuga ko utewe impungenge n'ubwiyongere bw'imitwe y'abarwanyi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kandi haratangijwe imikwabo ya gisirikare yo guhangana n'iyi mitwe kuva mu 2014. Uvuga ko bigoye kumva ko hatangijwe ibikorwa bya gisirikare bigamije guhashya imitwe yo kugabanya ikarushaho kwiyongera, niba si ibi bikorwa bya gisirikare byarananiwe cyangwa se kurundi ruhande nta bugambanyi buri hagati aho. Muri iri tangazo hagaragaramo ko mu ijoro ryo kuwa 24 rishyira tariki 25 z'ukwezi abarwanyi ba ADF bishe umusivili umwe abasaga 10 bo muri komine wice batwarwa Bunyago. Ku itariki 22 z'ukwezi aba barwanyi n'ubundi mu masaha y'umugoroba bishe abasivili bakabakaba 20 n'abasirikare 4 bakomeretsa abasivili 25 ndetse bangiza n'amazane mu duce twa Kasinga, Paida, Kasabinyore n'ahandi muri komine ya Rwenzuri. Muri iri tangazo hagaragaramo n'andi matariki yagiye abiraho imirwano n'ibyayangirikiyemo Société Civile Force Vive pour la République Démocratique du Congo igasaba abahagarariye Société Civile muri Kivu ya Ruguru guhamagarira abaturage guhurira hamwe bagakora ingendo mu mahoro nk'ikimenyetso cyo kwifatanya n'abatuye i Beni mu rwego rwo guhatira Leta n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri Congo MONUSCO gukingira abaturage b'intara kuko bimaze gukabya. Iri tangazo riteguza ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ubw'ingabo, ubwa polisi, ubw'ibiro bishinzwe ubutasi n'ubw'inzego z'ibanze ko nihatagira igikorwa mu buryo bwihuta bazihuriza hamwe bagakora ingendo mu mahoro kandi mu bice byose basaba ko amahoro yagaruka i Beni kuko amahoro atari impano cyangwa icy'umuntu ahabwa abanje kwinginga ahubwo kuri wo ni uburenganzira ntayegayezwa. Uyu muryango kandi ushima imbaraga zirimo gukoreshwa mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri iyi ntara, ugasaba abaturage ba Kivu ya Ruguru bose gukomeza kwitwararika amabwiriza y'isuku nk'uko yatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima n'abayunganira. Iri tangazo risoza risaba inama nkuru ya gisirikare muri iki gihugu gusuzuma imigendekere y'ibikorwa bya gisirikare kuva mu 2014 kandi Société Civile abatware gakondo kimwe n'abandi bayobozi bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru bakabibonekamo, rigasaba ubugenzuzi bukuru mu rukiko rwa gisirikare bushinzwe ibikorwa muri Kivu ya Ruguru gutangiza iperereza ku mukuru w'ingabo mu mujyi wa Beni byanashoboka agashyikirizwa urukiko rubifitiye ububasha. Basaba kandi Minisitiri w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za Congo FARDC kuzamura imibereho myiza y'ingabo no kuzongerera ubushobozi mu bumenyi n'ubw'ibikoresho. Ntiryabuze no gutunga gatoki ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo MONUSCO rivuga ko ibibera muri Kivu y'Amajyaruguru izi ngabo zirebera byerekana ko icyazizanye atari cyo zikora, rigasaba ko nazo zakubahiriza inshingano yo gukingira abaturage b'abasivile nk'imwe mu mpamvu zikomeye zibabesheje muri Congo. Risoza risaba abaturage kwitandukanya n'imitwe yose y'abarwanyi n'abandi bagizi ba nabi no guha amakuru ku gihe ingabo za Leta, Polisi, MONUSCO na Société Civile y'umuntu wese bakeka ko agamije kubangamira ituze rusange. Teritwari ya Beni ni imwe mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru yabaye isibaniro ry'imirwano kuva mu binyacumi bibiri by'imyaka kugeza ubu. Ni n'igice cyazahajwe bikomeye n'icyorezo cya Ebola n'ubu inzego z'ubuzima zigihanganye nacyo zigerageza gutabara abaturage, ariko umutekano muke nawo wakomeje kuba inzitizi ikomeye mu kugeza ubutabazi kuba bukeneye. Abasesenguzi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bagiye bavuga ko gushyira iherezo ku bwicanyi n'ubugizi bwa nabi muri Congo bikwiye kubanzirizwa no guca burundu umuco wo kudahana. Ubu bwicanyi burakurikira ubumaze imyaka isaga ibiri mu ntara ya Kasai bwasize ababarirwa mu mamiliyoni bakuye mu byabo, abandi benshi bahasiga ubuzima. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio y'Amerika.
Ejo gya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bija bi, biranuka nuka kwa livi, kandi bihu. Ngoni bihu akalira jiswa meji.
Mda kumbie kwa tarivi.
Nivyo, nivyo.
Kasivyo.
Edu pingi, edu pingi, utangiki.
Mpinga mpingi, umvi zizwi ya Amerika. Iraveshu zikikuha, ikawahi nguru imfaho.
Kunguru yanuganuze cyane ku mbuga ngurukana bumenyi tugaruka kuno munsi ijanye n'ivyerekeye icibutso kiri ahitwa Nyambeho ni mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Kiri ico cibutso kiriko kiratera impari ico cibutso rero abacubatse basigura ko ari co kwibuka ihonya bwoko ryo bagera kuri abahutu mu 1972 mu rwego rw'igihugu jejwe ukuri no kunyuhanisha abarundi CVR ari na ujejwe kwemeza amabi yabaye mu Burundi mu birungo bitandukanye. Uvuga ko hataragera ko hubakwa icibutso na kimwe kuko ata genocide iremezwa mu Burundi. Ku mbuga ngurukana bumenyi ibiriko birahavugwa sibike mugenzi Chero Jowiri Kaneza i Nairobi ya Cheshije akajisho kuizo mbuga ngurukana umenye zitandukanye.
Mubagize ico bandika duhere kuri uyu yagize ati kuva 59 abahutu n'abatubutsi barishwe n'intwaro mbi zagiye zirakurikirana. Ugushiraho icibutso cy'abahutu gusa no gukabura injyane za moko. Uwunda mwishura mubaza ati ushatse kuvuga kwico mu kibimba gikwiye kubomorwa hakubakwa kimwe ku barundi bose. Uwo nawabandaniza ko ati kumenya ukuri ntibisigura na gato kwatsa umuriro. unawagira ati ikangure mugabo turafite cibuto cy'abanyamurenge turafite n'icy'abatubutsi mu kibimba turakeneye ibitwibutsa kahise kugira ngo twiyunge nako kwiyunga takwanse musenyeri Jean Uwinahimana rongo mu gisevere aho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi asanga kwikwegera ko ataco vyungura abarundi na gato
bari umutego abarundi bagwamwo aho bideha iki gihugu carabereyemwo amahano menshi cyane abantu baricwa abandi barazimangana bagenda amazima yongo ivyo osa gaseseshwa rumuri ariko ica mbere nashaka ko twumvikana kwa barundi nuko bamwe bafata umwaka bagashaka kuwizizira n'uvuze 72 ubwo nyene no mu nzandiko no mu mvugo bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe kandi nivyo abahutu benshi barapfuye ariko baribagira ko guhera hariya za Nyanzarake mu gaca mu Rumonge iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe baturiwe amazu abandi barangazwa ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene ukamenga washaka kugira monopole ya souffrance ico gihe
eka n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asigura ko atakamaro ko gushingagira ibimenyetso mu gihugu cyose Gaston Sindimo
kifuza yuko leta iyo korisho hakosigira ngo njya mugwi yo kumenya kuri kurakuranira utange intumbero kuko ahandi hoho hazoba ndese n'ivyibuso byitira imitumba canke biturira tugwi dutandukanye etwe nitwoja muri ibyo kuko leta niyo ja mu gushikira izo ngendo zuko abaho tubaka ivyabo batose bakubaka ivyabo kifuza yuko abarundi bubaka ivyabo bari kumwe
ico cifuzo namutsenyeye na Imana yagishigikiye
Arusha ni nacho catumye umugwi ujejwe kurondera ukuri no gufasha abandi gusubiza hamwe ujaho nuko ubutumwa bwa mbere bahaye umugwi ari uwo gutohoza amabi n'amahano yakorewe muri iki gihugu muri kahise mbere itegeko rigenga umugwi raduha n'uburenganzira bwo gukarifiya refe mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho kuko pledoyer yoyigira uri kusaba ko ikibazo cawe ijwi ryawe baryumva mu gihe bamaze kuyumva bagatangura gukora nibaza yuko abantu batohora hahandi nyene
ukutamana inzikira ni nazo bwana sindimwo ahanura abarundi
bisa yuko abarundi bose bo kwigumya ivyabaye vyarabaye akamenya yuko atabwoko bwica hica ubutegetsi bubi abarundi uno munsi aramaze kumubona ko batabahutu bazokizwa n'abahutu kandi batabatutsi bazokizwa n'abatutsi mugabo bazokizwa n'abategetsi babona ubumwe barundi babushimira
Gushika ubu mu gihugu cy'u Burundi abahutu n'abatutsi ntibahuriza ku kibazo cyerekeye yonyabwoko yarusha mwaka w'2000 bari bumvikanye kwico kibazo kizokwigwa n'umugwi sever uwutwara yemeza kwico ikorwa kitaragera
ntiharagera yuko twicaye ico kibazo cyo kumenya ko mu Burundi habaye ihonyabwoko cyane ko itabaye mugabo iteko ritugenga yabitegekanya mu ngingo yaryo ya kabiri baradusaba yuko dutohoza mabi yakorewe muri iki gihugu tukongera kandi tugashira ko nakarangura tukerekana ko ayo mabi yoba ari ihonyabwoko cyange byaha byo mu ntambara nihagera tuzobibashikiriza icese
imbere yuko bishikirizwa icibutso cy'inyambeho muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi giteye amatati hagati y'imigwi ibiri y'abahutu cyitirira amakuru y'ijwi ry'Amerika rifise nuko abayigize barindiriye gutaturwa n'ubutungane bamaze kwitura Turangiriza inkuru yacu kuri uyu yanditse muri makagira ati amateka azotubwira kuri umunsi umwe atari uko abakomeye n'abahambaye Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Nukuri Eroje Urika neza Nairobi duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara mushobora gusubira kumva gikwiye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ko mbanshuti bakuze mwatwumvirije mwakemeye cyane bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye bari mu mihingo itandukanye haba mu Burundi muri Kongo no mu Rwanda baduteguriye inkuru mwumvise yakoze Innocent Kimenyi niwe yegeranije amajwi y'abashikiriye kubwa ingenieur Justin na Jean-Didier Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ya majwi ya Amerika muragumiza ku mirongo mwariko murayumvira koko tubandanye ibiganiro byacu mu ndimi zitandukanye ariko mu kirundi no mu kinyarwanda tubatumire muri isanga ya saa 10 hama saa 12 tugiye kwatunganiriza amakuru avugwa mu karere igice isaha 1:30 tuza kwashikiriza amakuru avuga ku isi tuzakaza kwibanda cyane gose ku makuru azobagezeho muri Afrika muranigwe mu banyi no mu byanyu tuzongerejo ntaho twahereye
Le maître, le maître.